mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru ndi kumwe kandi na
Fidel Yongabo nanje ndabaramukije kandi ndabayikaze mu makuru yacu.
Ese uburinganire hagati y'abagore n'abagabo bwifashe bute aho mutuye? Abagore bo mu Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda badusangize uko babana n'abagabo babo.
Ana mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe, nta n'ugukunda guhahira umugore atarumwe kwijana. Umugore acukwe, umugabo agacukwe, ahubwo bagahura mukubi.
Nta mu Nyabugarama mushobora kuzana ugushaka aho ngo mu byane 5-6 ataraguta mu nzu ngagende.
Leta zunze ubumwe za Amerika iriko idadaza kukamo ko mu gihugu no mu makungu kuguhagarika indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 iryo inyuma y'uko indege zibiri zo muri ubwo bwoko zigize impanuka mu kiringo cy'amezi 6 abantu bagera ku 350 bakaba barapfuye muri izo mpanuka zibiri.
Raporo nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza ko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafite isura nziza mu kubwubahiriza.
Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron yashyitse mu gihugu cya Kenya no mu kwa gatatu mu rugendo rw'akazi rw'iminsi ibiri muri icyo gihugu.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Nigeria, abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kugerageza kurokora abantu bagwiriwe n'inzu y'igorofa 3. Nubwo umubare w'abari muri iyo nzu utaramenyekana, hari abavuga ko iyo nzu yarimo ishuri ryigamo abana bagera ku 100. Abashinzwe ubutabazi bamaze kurokora bamwe muri abo bana. Iyo nyubakwa iherereye mu gace kazwi nka Itafagi mu mujyi wa Lagos. Sibwo bwa mbere muri Nigeria havugwa amazu agwira abantu. Mu mwaka w'2016 urusengero rwagwiriye abantu hagwamo abarenga 100.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko iradadaza kukamo ko mu gihugu no mu makungu kuguhagarika indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8. Ivyo ni nyuma y'uko indege zibiri zo muri ubwo bwoko zigize impanuka mu kiringo cy'amezi 6 abantu bagera ku 350 barapfuye muri izo mpanuka zibiri. Abategetsi bo mu biro bya President Trump bavuga ko ariko aganira ku vyerekeye izo ndege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 yamara ibamenyesheje abo ariko aganira nabo. President Trump mu gitondo cejo kuwa kabiri yarahumurijwe n'umuyobozi mukuru w'isosiyete ikora indege za Boeing 737 Max 8 ko atabibazo zifise. Abategetsi bo mu biro bya President Trump bemeje ko yavuganye ku telefone n'umuyobozi mukuru w'isosiyete Boeing Dennis Mullenberg, yamara nta birenga ngaho bamenyesheje. Uyu muyobozi wa Boeing yari yatangaje imbere yaho ku rubuga Twitter ko muri iki gihe indege murantunga si uwo muyobozi, ahubwo ni President Trump yari yatangaje ku rubuga Twitter ko muri iki gihe indege zisaba ubuhinga bukomeye cyane kugira umuntu aziyobore neza. Yamara President Trump yamenyesheje ko indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 zohagarikwa gushika icatumye indege zibiri muri ubwo bwoko zigira impanuka kimenyekana. Sosiyete Boeing yatangaje ku munsi wa kabiri ko ata migambi ifise yo guhagarika izo ndege.
Raporo nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza ko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafite isura nziza mu kubwubahiriza. Iyo raporo ivuga ku mwaka w'2018 iratunga agatoki ibihugu bitandukanye birimo Venezuela, Ubushinwa na Iran kuba mubiza ku isonga mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Kuri Venezuela, iyo raporo igaragaza ko habayeho ubwicanyi bwakorewe abatavuga rumwe na Leta, kuniga ubwisanzure bw'abantu mu gutanga ibitekerezo no kubangamira ibikorwa bya politiki ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo raporo ivuga ko muri icyo gihugu hagaragaye ubwiyongere bwa ruswa n'umuco wo kudahana mu nzego z'umutekano no muri guverinoma iyobowe na Perezida Nicolas Maduro. Iyo raporo ikomeza ishinja Leta ya Maduro ibyaha birimo ubucuruzi bw'abantu, gukoresha abana bato imirimo ivunanye. Igaragaza kandi ko ko ntacyo leta yakoze mu gukemura ibyo bibazo ku gihugu cy'Ubushinwa. Iyo raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko icyo gihugu mu mwaka ushize cyarushijeho gufunga abaturage b'abayisilamu batuye mu karere ka Xinjiang bagizwe cyane nabo ubwoko bw'abayiguru n'abakazak. Ikindi gihugu gishinjwa guhonyura uburenganzira bwa muntu n'iyo raporo ni igihugu cya Iran. Kubijyanye n'icyo iyo raporo ivuga ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi, turabigarukaho makuru yacu arambuye.
Tadizwi ya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru yo hejano hino tubafitiye muri uyu mwanya. Muri Siria abantu bagera ku 300,000 benshi muri bo abagwanyi ba leta ya Islam barahunze ejo kuwa kabiri gisagara cha Baguz cari mu minwe y'umugwi. Ni mu gihe indeko zishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariko zihiga abagwanyi ba leta ya Islam zikoresheje amarokete n'izindi nkoro zikomakomeye. Indeko zishigikiwe na Amerika n'abategetsi b'abakurde batangaje ko abagwanyi ba leta ya Islam amajana n'amajana n'imiryango yabo bishikirije ku munsi wa kabiri. Inteko zishigikiwe na Amerika zari zimaze iminsi zugarije igice cya nyuma cyari kikiri mu minwe ya leta ya Islam mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Syria. Inteko zagiye ziregereza bukebu k'icyo gisagara kubera imitego y'amabombe yari yashizweho n'abagwanyi ba leta ya Islam. Abagwanyi ba leta ya Islam bavuga ko bivunye bikomeye cyane yamara mu masaha yo kumutaga ejo kuwa kabiri. Inteko zishigikiwe na Amerika zari zifise umwizero ku nsinzi yari hafi. Umuvugizi w'inteko za Amerika avuga ko inteko zishikwe na Amerika avuga ko ibikorwa byabo bya gisirikare mu gisagara cya Baguz bisa n'ibyarangiye. Amenyesha yamara ko izo nteko ziriko ziraherereza ibyo bikorwa muri iki gihe.
Igihugu cy'Uburusiya cyatangaje ko gishyigikiye ibiganiro by'amahoro mu gihugu cya Algeria byafasha kugarura amahoro n'ituze nyuma y'iminsi icyo gihugu cyugarijwe n'imyigaragambyo isaba Perezida Abdelaziz Bouteflika kutiyamamariza indi manda. Mu itangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yavuze ko bizeye ko ibibazo biri muri Algeria bizakemuka binyuze mu nzira y'amahoro n'ibiganiro. Yagaragaje ko nubwo batifuza kwivanga mu bibazo by'ikindi gihugu basaba ko ibyo bibazo byakemuka amahoro kubw'inyungu za bose. Kuwa mbere ushize Perezida Bouteflika w'imyaka 82 yatangaje ko yisubiyeho ku cyemezo cyo kwiyamamariza manda ya gatanu, ariko nanone atangaza ko amatora yarateganyijwe mu kwezi kwa kane atakibaye. Bouteflika ugendera mu kagare kubera uburwayi ntiyaherukaga kugaragara mu ruhame guhera mu mwaka w'2016. Kuri uyu wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko zishyigikiye uburenganzira bw'abanyaligeria bwo gusaba amatora akozwe mu mucyo no mu bwisanzure.
Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron yashitse muri Kenya mu munsi wa gatatu mu rugendo rw'akazi rw'iminsi ibiri. Nigo rugendo rwa mbere rugizwe na Perezida w'u Bufaransa kuva Kenya ishikiye intayo kwikukira mu mwaka w'1963. Mbere ya Kenya, Macron yari yagendeye ibihugu bya Djibouti na Ethiopia. Mu rugendo arimo Perezida Macron ariko ashimikira ku vyerekeye imitahe n'umutekano mu karere ko mu buseruko bwa Afrika gatera kagira igihagararo gikomeye cyane. Igihe ari muri Kenya, Perezida Macron azokwitaba inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu kubidukikije ku mugwa mukuru Nairobi ejo kuwa kane. Perezida Macron yaherekejwe n'abayobozi b'amasosiyete agira imirimo y'ubudandaji y'Ubufaransa. Kenya nicyo gihugu kigirirwamo imirimo ikomeye cyane y'ubudandaji mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho avuga ko atampamba umugwi ujeje amatora mu gihugu utegekaniriza abarorezi b'amatora bavuye mu mashyirahamwe yigenga mu matora yo mu mwaka w'2020. Ashikirizwe n'umukuru uwo mugwi ku musozo w'uruganda rwatunganijwe kubegwa n'amatora mu Burundi. Ibujumbura ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Ku munsi ugira kabiri ari naho wa nyuma ubwo ruganda rwari rwerekeye abaserukira amashyirahamwe yigenga abarongoye amaradiyo n'amashengero ivyigwa vyatanzwe vyari vyerekeye ahanini ingene abahurukiye muri iyo migwi bo kwigenza imbere mu matora ya 2020 n'inyuma yayo kugira ibizoyavamwo bize vyemerwe na bose abahurukiye ariko mu mashyirahamwe yigenga barungika abarorezi kuraba uko ayo matora agenda. Bavuga ko hari utunenge babonye muri kahise batifu bifuza ko twogaruka mu matora yimirije badoma urutoke kuko n'abarorezi baba bataronswa impamba n'umurwi seni
muri bije mutegekanye turiko turegeranya turiko turahimiriza kugira ngo amatora tuyaterere ku byinshi mutegure ushyemo nakabije kuko zofasha bazoba bagiye kwankadra abarorezi cyangwa abarorezi yawe dusanze kuko hari ibintu biduteye hari habarorezi duhurirayo byabaserukiye imigambi natwe tuba twaserukiye civile nta nyungu duharanira aho dukoresha nta nyungu baharanira mugabo ajya bo babage kuharanira ibyicaro n'inyungu haragira saa sita babandi bakavuga ati mwebwe ni nkitege bajya abantu bari hajya muzobamenya abandi nabo bari ngaho bariye babona nabo arashonje ni igiko turagikunda mbwa tugikunde kumwe
urongoye mu Gwiseni Petero Karaveri Kazise akorera inkoni ku gishitsi abo barongoye amashyirahamwe adaharanira igicaro rya politike kw'iyo mpamba basaba itategekanijwe mu mategeko
kuva mu 2005 itunganya amatora nta na rimwe yigeze ironka uburyo ihereza abarorezi nibyo abarorezi bagize ko baronka amafaranga bavuye ku muri mu mashyirahamwe yo hanze cyangwa abandi mugabo ku buryo bwa seni nta mafaranga yigeze ironka ngo ishobore guha amashyirahamwe cyangwa abarongoye amashengero ngo bagende kurorera n'ubu rero mu nteguro mu bisanzwe ayo mafaranga nta yari sindabari cyizere ngo ayo mafaranga arimo ko mu nteguro nta yarimo atarimo rero bivuga yuko abarorezi bazosabwa kwitanga kuko nanone mu bisanzwe nk'amashyirahamwe yigenga n'amashyirahamwe adaharanira inyungu
abarongoye amashyirahamwe yigenga banasaba kandi kuronswa ibipapuro bibaha uburenganzira bwo kurorera amatora hakiri kare Ndereyimana Jean Bosco arongoye ishyirahamwe aba avuga ko muri kahise byibonekeje ko izo mpapuro zidatangwa ku gihe icyamaba cy'uburongoye mu Gwiseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu avuga ko ibyo bikunze kuva ku barongoye ayo mashyirahamwe barunga ikintonde z'abantu murengera kandi umwanya ari muto komiseri Annonciata Niyonkuru afise icyo asaba barongoye ayo mashyirahamwe
ahubwo tugere ko tubasabe neza hagomba igikorwa gitangure nyezina tuzovugana tubabwire igitigiri ntarengwa ko kuri association yose abo bantu muzobazane tubigire hakiri kare ko batamuvururiza urimo hanyuma abandi nosepi baba bari hajya bariko baradufasha birumvikana byo rero ntabwo rusubira kubyidoga ko twese twari mu mufururizo mwese mwari mu mufururizo nicyo gituma mubona byagenze kujya aya
abarongoye amashyirahamwe akurikiranira hafi amatora mu Burundi aterakamo umugwiseni guhamagara abarorezi mvamakungu kugira baze kurorera amatora ivyo fasha kugira yebegwe na benshi n'amakungu arimwo Ndereyimana w'umwishyirahamwe aba arimo batera ko kamo
icyo dusaba umugwiseni nuko integuro y'aya matora yimirije ubikora bisunze na cyane cyane amategeko hanyuma ikindi nacyo dusaba ko seni mu minsi iza itangura gusaba ko abazocungira amatora na cyane cyane abava hanze y'u Burundi bo ronka impusha kugira ngo amatora uyo wese ashaka kuba umurorerezi ashobore kuyitabira
abakomiseri barongoye mu Gwiseni ku rwego rw'igihugu bakira neza akamo baterwa n'abarongoye amashyirahamwe yigenga ku kibazo cy'abarorerezi mvamakungu urongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora Petero Karaveri Kazihise avuga ko abifuza kurorera amatora yimirije bavuye hanze y'igihugu ngo barongoye utobankira bakwije ibisabwa n'amategeko Bujumbura Evariste Nzikubanyanka Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda mu kibaya cya Bugarama mu burengerazuba bw'igihugu haravugwa ikibazo cy'ubuharike aho abagabo bati ngo bakajya gushaka abandi bagore ku bagore batawe n'abagabo baravuga ko babayeho mu buzima bugoranye kuko abo bashakanye ntacyo bakibafasha mu bijyanye n'inshingano zo kwita kubo babyaye ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima
Nyesa nyine yaguharitse wabigenzu kukuma nyine mu rugo n'abana tukwicara nyine tukarekera nyesa wabigenzu abagabo
uwo ni madame Nyirampura Yonzi Alfonsina utuye mu kibaya cya Bugarama aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho suko bababyaranye adahari ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bantu umunani
undi wewe wafitanye bangahe
fitanye umunani
ubuyobozi mubivugaho iki kuri cyo kijyanye no n'inshingano ze
afite kubyemera ariko nana bikora ubuyobozi bukamufata akabyemera nabikora kaguma nyine mu rugo naho nyine wabona bikurenze ugafata abana kaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya bahingira kagura n'imyenda yabo nyine basa
Iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu Bugarama guhari kabisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye nk'uko abagenzi be bandi babivuga
Hano mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe kwijana umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahura mu kubita
Nta munyabugarama mushobora kuzana ugushaka aho ngo mu byane gatanu gatandatu atara guta mu nzu ngagenda
iyo mubyaranye imbyara icumi kamufite abana arareba akavata inguye ntabwo akiri umugore ahubwo reka nishakira undi ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze
abubatsi ngo aha mu Bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike abagore baratunga bagaba gatuki kuko utihanganira ubukene abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire
hari ijambo ryakoreshejwe nabi ati niri uburinganire hari uburyo abadamu bakoresha iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none siko ibintu twabugiye namye gutya kubera iki wanyuranyije nibyo twapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyana umugabo utihangana ahita nyina nyura muri iyo nzira kugira gutse guharika
umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mishya Kabuga nese watu y'umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi hategeze kwa mugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kureba
aba yamuharitse amushaka amafaranga gutya kashi iyo amafaranga ashize awundi muto na waramutse akajya kuwundi ni ibiri mu Bugarama
intandaro aho yabituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo Ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango.
Ubwo abana bazaza abaza wa mugabo. Nibajya kuri wa mugore mukuru atikoresha no kumusoza. Ati twese ntiyabahahiye amasambu ni mugende mujye kwakisa amasambu. Nibageraho ngaho usanga abana bitanye ba mwana basubiranyemo no gutumagurana biraje.
Ubu nkanje mfite abana barindwi. Muri abo bana barindwi ntawe uzi umwenda wa se. Ntawe uzi n'uruboyi rwase. Kandi afite urutoki aravunura akagira gute akajyana ku kabari. Ubwo rero ngo kuri iki gihe ntaba nabonye duteke ngo nze shabike. Wa mwana buzi umwenda wa mwana buzi kayi wa mwana buzi karamu wa mwana buzi kwetajyana ku cyumba bwatirimo cyangwa
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe uyu ni bwana Sigaye Emmanuel umuyobozi wako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage
Nibo umugabo abengutse kumukobwa kumva gomba kuza kumuhari ku rugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho icyo turi kugikoranaho n'abanyamabanga bashinzwe bikorwa bimirenye ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemereye ko abantu nk'abo ngo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana
uretse ingaruka zishingiye ku mibereho mibi ituruka ku kutabona ibyangombwa nkenerwa mu muryango mu ndorerwamo y'ubutegetsi ubuharike buranateza izindi ingaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage nk'umurenge wa Bugarama bwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka Rusizi ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga 331 ahabarurwa abarenga 270 ku kilometero kare kimwe Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Bakunzi ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Raporo nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza ko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafite isura nziza mu kubwubahiriza. Iyo raporo ivuga ku mwaka w'ibihumbi 2018 iratunga agatoki ibihugu bitandukanye guhonyura uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo iranavuga no ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibivugwa ku Rwanda tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Iyi raporo ya Departement y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika igaruka ku busugire n'uburenganzira bya muntu. Igika cyayo cya mbere kigizwe n'udusubi cyangwa uduce duto turindwi turi mu bwicanyi no kuvutsa abantu ubuzima ku mpamvu zifitanye isano na politike, abantu baburirwa irengero, iyicarubozo, ubugome n'ibihano bya kinyamaswa, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kubima ubutabera nyabwo no kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, umuryango, ingo zabo no kumviriza amatelefone yabo. mukuramburiza ingingo y'iraporo ihera ku rupfu rwa Maître Donat Mutunzi wawuriwe irengero avuye mu kazi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umuryango w'ukamenyesha polisi ko amubuza ariko icyicecekera kugeza yemeye ko afunzwe ku itariki 18 z'uko kwezi icyo gihe polisi yavuze ko Mutunzi akurikiranwe ho gukwirakwiza ibihuha kuri internet bisebya Perezida Kagame ariko ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umucamanza abwira umwunganizi wa Maître Mutunzi wakurikiranwe icyaha cyo gusambanya ku gahato nyuma ku itariki 26 polisi ivuga ko Maître Mutunzi Donat yahuye yimanika mu cyumba yarafungiwe mu umurambo maze gusuzumwa byagaragaye ko yari yakomeretse cyane mu maso no ku misaya umuryango w'ubwira barengera uburenganzira bwa muntu ko bakeka ko yabanje gukubitwa kanigirwaho yarafungiye kugeza mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize guverinoma y'u Rwanda yari itarasoza iperereza ku byatangajwe mu 2017 n'umuryango Human Rights Watch urengera uburenganzira bwa muntu ko polisi n'izindi nzego z'umutekano zishe abantu 37 hagati y'ibihumbi 2016 na 2017 Human Rights Watch yavuga ko bishwe bahowe ibyaha byoroheje birimo nko kwiba ibitoki kurubisha inshundura zitemewe kimwe no kwambuka imipaka mu nzira zitemewe mu 2017 Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye yavuze ko ibyo Human Rights Watch itangaza ari ibihuha iyi raporo inavuga ko abantu benshi baburiwe irengero barigishijwe n'abakozi ba leta imwe mu miryango y'imbere mu gihugu ivuga ko nta bushobozi n'ubwisanzure ibona mu gukora iperereza ku makosa y'inzego z'umutekano harimo n'ibura ry'abantu itegeko nshingana n'amategeko abuze ibikorwa by'icarubozo n'ibindi bitesha agaciro kiremwa muntu ariko hari raporo zinyuranye zagiye zivuga ko abafunzwe bakorerwa ibikorwa mbabaza mubiri bigakorwa n'abapolisi abasirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ni mu gihe nyamara tariki 7 z'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize igitabo kivuguruye cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganyirizwa wakoze iyicarubozo igifungo cy'imyaka iri hagati ya 20 na 25 iri tegeko kandi rivuga ko iyicarubozo rikozwe n'umukozi wa leta uri mu kazi ahanishwa gufungwa burundu iyi raporo yavugaga ko abasirikare bakora mu ishami ry'iperereza bakoresha iyicarubozo n'ubundi bugome kugira ngo abafunzwe bemere ibyo bashinjwa babone koherezwa mu magereza azwi yerekana ko muri rusange abafungiye mu magereza azwi bafatwa neza kandi abagore bagafungirwa ukwabo n'abagabo bikabuku RCS ivuga ko mu 2015 abantu bafunzwe biyongereyeho hafi 15% bava ku bakabaka 52,000 mu kwezi kwa 8 bari bamaze kurenga 61,000 iyi raporo ishima ko abanyamakuru bafite ikarita bashobora kwemererwa gusura magereza ariko kugira ngo bafate amafoto cyangwa baganirize abafunzwe bisaba uburenganzira bwa komiseri wa RCS kubw'iyi raporo abantu bagaragaje kudashyigikira ibyemezo na politike bya leta bagiye bafungwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bashinjwa ibyaha binyuranye birimo ibyo guhakana jenoside guhamagarira rubanda kwigomeka no gushaka guhirika ubutegetsi kwica abanyepolitike kandi binavuga mu gihugu cya Uganda ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 abasirikare barinda perezida barashe umushoferi w'umudepite Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine ubwo yari mu modoka ye mu kwezi kwa 2017 kandi marine ya Uganda yarashe abasivili 9 ibashinja kuroba binyuranyije n'amategeko James Nwagabo ushinzwe ibikorwa bya marine muri Uganda yavuze yuko abanenga amakosa yakorwa n'abasirikare bakwiye kubanza kumva ko ikosa rya mbere ari ukuroba bitemewe n'amategeko Uganda kandi itunga agatoki ku byo gushimuta abantu kubakorera iyicarubozo gufunga abantu binyuranyije n'amategeko kandi igihe kinini bataburana n'ibindi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ntiyasigaye mu gonyanga uburenganzira bwa muntu aho iyi raporo ku burenganzira bwa muntu ya Departement ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga ivuga ko inzego z'umutekano zagize uruhare mu mpfu z'abantu 389 mu mwaka ushize abenshi bakaba bariciwe mu ntara ya Kasai aho abashinzwe umutekano barwanaga n'abarwanyi ba Kamwe na Nsapu n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi muri rusange inzego z'umutekano zishe abantu 780 mu mwaka ushize umubare w'abantu baburirwa irengero nawo nguri hejuru kandi abantu bafungwa mu buryo bubi cyane aho batabona ibyo kurya bihagije gukubitwa yewe no gusambanywa ku gahato hamwe na hamwe
tukivuga kuri iyo raporo ku burenganzira bwa muntu ku isi yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza aratubwira icyo iyo raporo ivuga ku Burundi
Muri iyo raporo leta ya Amerika ivuga ko mu mwaka w'2018 hari ivyegeranyo vyinshi vyerekanye ko inzego za leta n'abakozi bazo bavuzwe mu bwishanyi ndengerabutungane bwakorewe abadashyigikiye ubutegetsi canke abantu bariko bakora ivyo barekoriwe n'amategeko y'igihugu akarorero gatangwa n'akibitigiri vy'ishirahamwe ryahagaritswe rigiteka ariko rikabandanya rikorera hanze y'u Burundi aho ryerekanye ko gushika mu mpera z'ukwezi kw'icenda abantu 39 aribo bari bamaze kugandagurwa abatunzwe agatoki ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure Gusa iyo raporo yemeza ko ibitigiri nyezina n'uruhara rwa bamwe n'abandi bigoye kumenyekana bitewe n'uko amashyirahamwe yigenga n'abahinga batohoza ugate yakazi na muntu batorohejwe kuja ku rubuga. Ikindi kivugwa n'uko amatohoza n'ibihano ku bakozi ba leta n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bikekwa ko ivyaha bitabaye ikirenga bivuye gukwega amaguru kw'inzego zijejwe gutohoza hamwe n'ubutungane. Leta ya Amerika imenyesha ko umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi nyuma yo kuganira n'ivyabo n'amajana ane biba mu buhungiro wasubiye gutanga umwanzuro ko mu Burundi hakiri impamvu zemeza kubwicanyi burobanura bwikwiragi. Uwo mugwi wegeka mabi ku rwego rw'iperereza y'ipolisi hamwe n'imbonerakure. Uwo mugwi waboni unasigura kandi ko akenshi ibiziga bitowe bica vyihutirwa gufubwa ata matohoza abaye. Iruhande y'ivyo, iyo raporo ivuga ko imigwi igwanya leta y'umuseruko bwa Congo yagiye ikora rimwe na rimwe ibitero ku butaka bw'u Burundi. Akarorero gatangwa nako umugwi witwaje ibirwanisho wateye ahitwa Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki cumi na rimwe ukwezi kwa gatanu hakicwa abantu 26 harimo abagore n'abana. Mu mwaka uheze kandi leta ya Amerika isigura ko habaye abantu benshi bazimira rimwe na rimwe ababafashe bakagora kumenyekana umwidondoro. Muri iyo raporo kandi leta ya Amerika yemeza ko n'ubwo itegeko mpanabyaha ry'u Burundi n'ibwizwa nshingiro bibuza kwica abantu urubozo canke kubaroheza igufa no kubahohotera, ivyegeranyo bitari bike vyerekanye ko bakozi ba leta babikoresheje akatari gake. Yisunze icegeranyo ca Human Rights Watch ivuga ko hari Barundi bahunze igihugu inyuma yaho bamwe mu miryango yabo bafatiwe ku nguvu bahohoterewe canke naho bafungiwe ubusa n'inzego z'umutekano. Rigiteka yaharuye abagera ku 200 bakorewe ivyo. Nubwo biruko mugabo w'ikicegeranyo cibutsa ku Burundi ufite ingabo mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica. Kuvyerekeye amabohero, iyo raporo isanga yararengewe. Yisunga icegeranyo c'ibiro bikubijejwe amabohero co mu kwezi kw'icenda, aho mu mabohero 11 ari mu gihugu harimo abafungwa 173,073 mu gihe afite ububasha bwo kwakira abatarenga 4,494. Mu gisata c'ubutungane bivugwa ko n'ubwo ibwirizwa nshingiro n'amategeko vyemera ko hari ubutungane bwigenga, akenshi abategetsi bivanze mu matohoza n'imanza bituma bidindira. Ariko raporo ya Leta ya Amerika yemeza ko atabitigiri zafungiwe politike bihari bitewe n'uko leta yanze gukorana n'igisata cy'agate y'akazi na muntu yongera yankira guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo abahinga bigenga. Gusa mwaka 2016 ico gisata cyari cyavuze ko baharurwa 500. Mu gisata cy'ubwisanzure no gushyikiriza ivyiyumviro n'itangazamakuru, iyo raporo igaruka ku ngingo zitari nke zafashwe n'urwego CNC rucungera ngene ibinyamakuru bikora harimo kugara imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika hamwe na BBC. N'ubwigenge bw'amashyirahamwe byemezwa ko butubahirijwe. Aha akarorero gafatirwa ko naka ingingo yo gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu kwiyandikisha bushasha mu mpera z'umwaka uheze. Ikicegeranyo kivuga kandi ko n'ubwo amatora ya kamarampaka muri rusangi yo mu kwa gatanu umwaka uheze yabaye mwituze, yaranzwe niho nyangwa ry'agataya kazi na muntu ahatari hake hakaba n'abantu bicwa mu gihe cini yamamazwa. Kuva mu mwaka 2015 hadutse injyane za politike, leta ntisiba kwiyamiriza amatohoza n'ivyegeranyo vy'amashyirahamwe n'ibihugu bimwe bimwe. Ivuga ko abisohora bakorana canke bahendwa n'abashatse guhiga ubutegetsi mu 2015 hamwe n'abansi b'u Burundi, kuko abategetsi babwo bahisemo inzira y'ubwigenge aho gufukamira abakoloni. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko mu gihugu cya Nigeria abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kugerageza kurokora abantu bagwiriwe n'inzu y'igorofa eshatu. Nubwo umubare w'abari muri iyo nzu utaramenyekana, hari abavuga ko iyo nzu yarimo ishuri ryigamo abana bagera ku 100.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikidadaza kukamo ko mu gihugu no mu makungu ko guhagarika indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8, ivyo inyuma yuko indege zibizo muri ubwo bwoko zigize impanuka mu kiringo cy'amezi atandatu, abantu bagera ku 350 bakaba barapfuye muri izo mpanuka zibiri.
Raporo nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza ko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafite isura nziza mu kubwubahiriza. Iyo raporo ivuga ku mwaka w'2018 iratunga agatoki ibihugu bitandukanye birimo nka Venezuela, Ubushinwa na Iran kuba mu biza ku isonga mu guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Naho Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron yashitse muri Kenya no musi kuwa gatatu mu rugendo rw'akazi rw'iminsi ibiri, nirwo rugendo rwa mbere rugizwe na Perezida w'u Bufaransa kuva
Kenya ishiki inhayo kuikukira mwaka wiki mbikima tanchenda na mnyamitanda tunagatatu. Igihugu cy'u Burusiya cyatangaje ko gishyigikiye ibiganiro by'amahoro mu gihugu cya Algeria byafasha kugarura amahoro n'ituze nyuma y'iminsi icyo gihugu cyugarijwe n'imyigaragambyo isaba Perezida Abdelaziz Bouteflika kutiyamamariza indi manda. Nshuti mwari muduteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Tubasezereho tuyifuriza umugoroba mwiza no kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu biri imbere.